mira Dion Hishwi Jamaica. Yadio isu Jamaica isamana nila i Washington DC mukiluni ya mukia Rwanda mwikuma na Frederica Mwikija Burundi tukumulikani ya kumiongo mifia shoto eva kumetilo chumini chenda no kumetilo nyongibili na zibili Mwanda tukuli FM jana kane ni bichiri tatu ni isu Jamaica ikazi makuru ya chu yukulisa makuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini muri leta z'umwe za Amerika mu rwi wa depute barukiye mu kanama gashinzwe ingendanire n'amakungu mu nama ashinga amateka ya Amerika batuye icyemezo gisabira Paul Rusesabagina kurekurwa ku mvu zo kugarukira amagara yiwe. Icyo cyemezo cyari cyashyikirijwe na depute Joaquim Castro wo muri leta ya Texas ari naho Rusesabagina yaba hamwe na mugenzi we Young Kim wo muri leta ya California. Timistokle Mutijima ratushikiza ibindi kuri inkuru.
Mu mwanzuro wabo bashyikirije aka kanama ba depite Joaquin Castro na Young Kim baragaruka ku buryo butavugwaho rumwe Rusesabagina yageshejwe mu Rwanda nuko yafunzwe mu buryo bavuga ko bunyuranyije n'amategeko nyuma yo kuhagezwa. Baributsa kandi ko mu kwa 12 kwa 2020 itsinda ry'abagize inteko nshinga amategeko ya Amerika 36 bandikiye perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba gusubiza byihutirwa Rusesabagina muri Amerika banamugaragariza impungenge batewe n'uburyo uwo yavanywe muri Emirazi yunze z'abarabu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Baragaruka no kuzindi inzego zitandukanye zagiye zigaragaza kunenga itabwa muri yombi n'imiburanishirize y'urubanza rwa Rusesabagina zinasaba ko yarekurwa. Izo zirimo inteko y'umuryango w'umwe bw'Uburayi n'urugaga rw'abavoka bo muri Amerika. Aha kandi baributsa ko nyuma aho bwana Rusesabagina katiwe gufunga imyaka 25 mu kwa 9 kwa 2021 umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika Ned Price yagaragaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itewe impungenge n'inenge zagaragaye mu rubanza rwe. Abo bakavuga ko hashingiwe ku kubuye Rusesabagina afite uburwayi bukomeye bw'umutima ndetse anakirutse kanseri kandi akaba atarimo kubona ubuvuzi n'imiti bikwiye basaba ko Leta y'u Rwanda yamurekura byihutirwa ikanamwemerera gusubira aho yari atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri uwo mwanzuro kandi barahamagarira Leta y'u Rwanda gukora ibishoboka byose Rusesabagina akabona abaganga bakwiriye n'ubuvuzi bukenewe kugira ngo ubuzima bwe yabo bwo ku mubiri n'ubwo mu mutwe bugende neza. Abo badepite kandi barasaba igihugu cyabo ko mu biganiro byose kigirana na Leta y'u Rwanda kigomba kuzamura ikibazo cya Rusesabagina no kotsa igitutu ubutegetsi bw'u Rwanda ngo bumurekure. Ariko kandi Madame Ilhan Omar, umwe mu badepite bagize akanama k'ububanyi n'amahanga mu nteko ya Amerika ukomoka muri Leta ya Minnesota we yanze gushyigikira uyu mwanzuro. Madame Ilhan Omar yagize ati,
I just want to make sure that we are clear.
Ndashaka gusobanukirwa ko twemeranye neza ko ibyaha bwana Rusesabagina Leta y'u Rwanda imushinja bikomeye nubwo nemera raporo zigaragaza impungenge ku buryo yafashwemo n'imigendekere y'urubanza rwe. Uyu mugabo arashinjwa ibyaha by'iterabwoba kandi yaraburanishijwe arakatirwa nubwo numva icyifuzo cyo kumurekura ku mpamvu zo gutabara ubuzima bwe, ariko sinshobora kubishyigikira. Nta kintu cyazamuhagarika gukomeza gushyigikira imvururu n'iterabwoba mu gihe yaba ari
violence and terrorism if he is released.
Hagataho Anaïs Kanimba, umwe mu bakobwa ba Rusesabagina, aherutse kubwira ikinyamakuru Axios cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko aramusagiza amahirwe yo kubonana na Perezida wa Amerika Joe Biden yamusaba kumufasha sakarekurwa. Anaïs Kanimba wakiriwe akarerwa na Rusesabagina nyuma yuko ababyeyi be bishwe muri Jenoside mu Rwanda mu 1994 yavuze ko adashaka ku Burundi mubyeyi nyuma yabo yaburiye muri Jenoside. Nibutsa ko nyuma yo guhamwa n'ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba, Paul Rusesabagina wamenyekanye cyane muri filimi Hotel Rwanda yakatiwe gufunga imyaka 25, igihano gikuru cyatanzwe muri urwo rubanza rwasomwe mu kwa 9 k'umwaka ushize. Urubanza rukaba ruri mu bujurire aho ubushinjacyaha busabira abaregwa kongererwa ibihano. Ni urubanza ariko Rusesabagina yikuyemo na mbere n'ubu akaba atarimo kwitaba ubujurire. Ibyaha aregwa bifitanye isano n'ibitero umutwe w'inyeshyamba wa FLN w'impuzamashyaka MRCD yahoze ayoboye wagabye ku Rwanda kuva mu mwaka w'2018.
Urakoze Timistokle. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaraye zihaye Urundi ifashanyo y'uburyo bungana n'imiliyoni 400 y'amadolari ya Amerika. Iyo mfashanyo izokoreshwa mu kiro cy'imyaka 5 mu bisata by'indero amagara n'ibindi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver ari Kigali mu Rwanda.
Leta y'u Burundi irashima ko ico gihugu casubiye kwizerwa n'amakungu mu kuronswa imfashanyo n'abari baragifatiye ibihano mu myaka itandatu iheze. Kuri uyu wa gatanu userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu bataye umukono ku mfashanyo itanzwe na Amerika y'amadolari miliyoni amajana ane. Umushikiranganji Albert Shingiro arashima iyo mfashanyo.
Duheje gushira ko umukono amasezerano agamije gufasha u Burundi mu bikogwa vyiterambere rirama. Nifashanyo nini cyane ingana hafi miliyoni majana ane z'amadolari y'Abanyamerika. Umva ko ari amahera menshi cyane ku myaka ishika itanu. Azodufasha cyane cyane mu bisata binyuranye nk'ibisata by'indero, ibisata by'amagara y'abantu, ibisata gihindagurika gibihe hamwe n'ibisata bijanye n'intwari bereye n'ibindi n'ibindi.
Userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika umufasoni Melanie Harris Higgins nawe yemeje ko imigenderanire yasubiye kunaguka hagati y'ibyo bihugu bibiri. Ku rubuga rwa Twitter rw'ubuserukizi yasiguye ko igihugu ciwe casubiye kwizera u Burundi kubera iyo mfashanyo. Yongeye koko n'ikigega ca Amerika kijejwe iterambere USAID bagiye kuguma hafi y'u Burundi mu guteza imbere cane cane ibisata vy'ubutunzi, agateka kazina muntu, amagara y'abantu no gutabara imbabare. Iyo mfashanyo niyo ya mbere nini kandi itanzwe inyuma y'amezi atatu gusa icyo gihugu ca Rutura gikuye ibihano ku Burundi byari bimaze imyaka irenga itandatu. Mu gukuraho ivyo bihano, Perezida wa Amerika Joe Biden yasiguye mu kwezi kw'icumi na rimwe umwaka uheze ko ibintu byahindutse mu Burundi kandi ko intwari bereye agateka kazina muntu n'umutekano bisigaye vyifashe neza. Aha niho umushikiranganji w'imigenderanire yafatiye mu kubwira abamenyeshamakuru inyuma y'ico gikorwa cyo gutera umukono ku masezerano kw'inyuma y'ibihano Amerika igarukanye inguvu.
Mukabona yuko ico gihugu gice kinyaruka kugira ngo dushire umukono kuri amasezerano agamije gufasha u Burundi wije n'iterambere rirama, iterambere kandi rihagaze ku bene gihugu. Murumva rero yuko imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu cy'Amerika igomba itangure kandi kunaguka imbere nk'uko yahora imbere, mbere yongere itsimbatari gusumba siyo ya nyuma. N'andi masezerano misi y'imbere tugiye kwesha kumukono kugira ngo imigenderanire igomba itsimbatara hagati y'ibihugu byacu.
Kuva Amerika ikuye ibihano ku Burundi n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya waciye ubikuraho kuri yendwi, ndetse umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuri uyu wa gatanu akaba yakiriye mu biro iwe abaseruka ibihugu vya Buraya bari bamuzaniye urwandiko rugaragaza icese ko ivyo bihano vyakuweho. Perezida Evariste Ndayishimiye yemereye abo baseruka ibihugu vya Buraya ko imigenderanire igiye kuba myiza. Yaboneyeho n'akaryo ko gushimira Amerika kuri iyo mfashanyo. Ndayishimiye yibukije ko ubu igihugu arongoye gitekanye ko n'abagwizatunga mvamakungu baturuka muri ivyo bihugu vya Buraya na Amerika bakwiye kuza gushinga imitaya yabo mu Burundi. Naho biruko amwe mu mashami yigenga mu Burundi na mpuzamakungu abona ko ivyo bihano vya Buraya na Amerika bitare bwagere gukugwaho. Karina Teretsakia ni umushakashatsi mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini aserukira ishyirahamwe IDHB Initiative pour les droits humains au Burundi yabwiye Ijwi ry'Amerika kwa makungu yihuse kwizera u Burundi.
Cette décision semble déconnectée de la réalité au Burundi et pourrait donner l'impression que
atizo ngingo zisa nk'uko zidafatiye ku biri ko biraba ku rubuga mu Burundi zikerekana kandi ko ibyo bihugu n'amakungu byaba bitabona ihonyango rikabije ry'agateka kazi na muntu girirwa riraba. Ico ni naco cyari catumye yaba Amerika canke ubumwe bwa Buraya bafatira ibihano ico gihugu. Reka twemere ko ubu hari icahindutse tugeranije no mu mwaka w'2016 ariko n'ubu ihigwa buhongo abanyepolitiki batavuga rumwe na leta abaharaniye agateka kazi na muntu canke undi wese yugerageza kuvuga ibitagenda neza rirabandanya. Hamwe n'inyuruzwa n'ihotegwa ry'abantu nk'abo kandi ayo mabi ntiyigeze ahagarara ahubwo akugwa mu mpisho. Nivyo amajambo meza aravugwa n'abategetsi b'u Burundi harimo n'umukuru w'igihugu ariko yonyene ntakwiye akarusho karabaye ariko nigakwiye kugira ngo twemeze ko aramatana ubuki.
C'est clair que ces progrès sont très limités et qu'on ne peut pas encore parler d'amélioration durable.
mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ibyo bihugu vya Rutura vyari byafatiye amaboko imugongo Burundi mu guhagarika imfashanyo yagera ku bice birenga 50% vy'amafaranga leta ikoresha ku mwaka ku mwaka. Iyo mfashanyo Amerika yatanze irenga imiliyaridi 200 million mu mafaranga y'amarundi n'ibice birenga 80% vy'amafaranga leta yategekanije gukoresha uwo mwaka. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika isamirana i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Unaho ni wa mwanya wa kiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Iyi mwumva ni radio y'Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Isi yose izizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe radio mu Burundi. Abakora ku maradiyo bakora bate? Babwira iki abanyagihugu? Turahamagara mugenzi wacu Desire Hatungimana y'i Kigali. Leta ya Uganda ntiyishimiye icyemezo cy'urukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye gitegeka icyo gihugu kwishyura miliyoni 325 z'amadolari Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
We tend to disagree with the judgment. One thing which the judgment seems
ati ntabwo twemeranye n'icyemezo cy'uru rukiko, hari ibintu byinshi rwirengagije.
Okello ODM ministri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Uganda. Ayo makuru ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Mu Burundi bahimbaje umunsi mpuzamahanga wahariwe radio uteganijwe kwizihizwa kuri iki cyumweru. Kuhateganijwe ibiganiro hagati y'ishyirahamwe ry'amaradiyo avugira mu Burundi n'abanyamakuru. Mu Burundi hari amaradiyo arenga 20, ariko amwe muri yo ntakora mu bwisanzure bukwiye. Ikigali mu Rwanda dufite n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana. Desire wiriweho. Desire Hatungimana, wakoze umwuga w'itangazamakuru mu Burundi imyaka irenga 15, wowe mwinararibonye ryawe ubona iradiyo imariye iki umunyagihugu?
Iradiyo ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umurundi wese, kuko nk'uko bizwi abarundi benshi ntibize ngo bagere kure. Abarundi rero kenshi iyo bakeneye ikintu cyose, kumviriza ibivugwa mu gihugu, kumviriza ibivugwa mu makungu, batega amatwi iradiyo. Iradiyo rero ni ikintu gifise uruhara rukomeye cyane mu buzima bw'abarundi, kuko aho uciye hose mu gihe cy'amakuru, haba masaha ya saa sita, haba ku mugoroba, usanga abarundi aho bari hose bafise akaradiyo bariko barumviriza, haba mu gisagara, haba no hagati mu gihugu, eka mbere haba mu bize n'abatize bose. Iradiyo ni ikintu gikomeye cyane, kuko tugiye kuraba ibinyamakuru byandika ni bike cyane, kandi abazi gusoma si benshi. Mbere muri kino gihe ugasanga bandika bakoresheje bwa buhinga ngurukana bumenyi. Abanyagihugu b'Abarundi bafise uburyo bwo kuja kuri ubwo buhinga si benshi. Iradiyo rero akaba ariyo gikoresho gikomeye cyane, kugira yaba leta ishikirize abanyagihugu imigambi yayo, ibashikirize icyo yipfuza boshikako, eka n'abarongo ya maradiyo. Usanga yogirana ry'amaradiyo rifatiye ku kuntu ayo maradiyo mu Burundi ariyo yumvirizwa, ariyo acamwe imigambi yose. Eka ikintu cyose gikenewe kumenyekanishwa gicishwa mu iradiyo, kuko nicyo gikoresho kimaze kuboneka ko mu Burundi ugikoresheje icyo ushaka gushika ko uragishika, ko ushaka gushikira ukamushikira.
None se ubona abanyamakuru mu kazi kabo bakora mu bwisanzure bukwiye, ku buryo abanyagihugu babona inkuru n'inyigisho bategereje?
Umuntu avuze yuko amaradiyo yo mu Burundi akora mu bwigenge, akora mu yisanzuye, yoba ariko arabesha, kuko turavye ngene umugabo menyesha makuru mu Burundi wifashe ni umugagiro atituka kuva mu 2015 aho amaradio yashikiriza biko birabugasanga ibinezereza abari ku butegetsi aya amaradio amwe haragera igihe araturirwa menyesha makuru barahunga guhera icyo gihe rero amenyesha makuru benshi bakorera mu bwoba bavuga bati no vuga ibitagenda neza leta iri kirakora ndahava mpamvye babandi bahunga kubera ibyo bariko baravuga ugasanga rero amaradio uno munsi akorera mu bwoba bwinshi agatinya yuko agatinya igitsure cya leta biramaze no kugaragara ko hari amamenyesha makuru benshi bagiye kurondera inkuru mu ntara mu mitumba bagafatwa bagakubagurwa bakaka ibikoresho hari mbere n'abafunzwe mu kinyamakuru iwacu mu minsi heze hari abo bafashe bakabaka ibikoresho bakabamaza amasaha n'amasaha basara bafunzwe icy'amaso ibyo byose byerekana yuko umwuga wo kumenyesha amakuru utaba wifashe neza iyo rero abanyesha amakuru badakora bisanzura biragoye ko ibyo bahereza abanyagihugu ari byo abanyagihugu baba bipfuza kuko vya bindi bisa n'ibinyegejwe umumenyesha amakuru yagenda kurondera agatohoza agashika ku itsitso umunyagihugu ntaheza ngo abironke kuko umunyamakuru ataba yigenga uno munsi rero umuntu avuze ko amaradio mu Burundi akora yigenga yoba abeshe gose kuko biramaze kugaragara kuko uko hari igitsure cya leta ugasanga bituma n'abarongoye amaradio bagira igitsure nabo nyine ko barongoye ugasanga rero inkuru zitangwa ni za nkuru zimwe wari wese ashikira ugasanga ni za nkuru bya biganiro bya leta ugasanga ni za nkuru zijyanye n'iminsi mikuru mugabo bimwe byo kuja kurondera ukimbika ukajya mu minsi ukarondera ugasanga ntabikiboneka nicyo bituma rero tubona yuko umunyagihugu ari ibintu byategereza kuronka ko atari ko araronka uno munsi kubera icyo gitsure.
Desire Hatungimana, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali, urakoze cyane kandi nkwifurije kwizihiza neza umunsi mpuzamahanga wahariwe iradiyo.
Urakoze cyane Veriste.
Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Ijwi ry'Amerika, uru wa mbere uri gitego.
Leta ya Uganda yamaganye icyemezo cy'urukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye gitegeka icyo gihugu kuri ha Repubulika ya Demokarasi ya Congo miliyoni zirenga 300 Kampala. Ignatius Bahizi.
Mu nyandiko yasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda, leta ivuga ko itemeranya n'umwanzuro w'urwo rukiko n'ubwo rwagabanije cyane indishyi igihugu cya Uganda gitegekwa guha icya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ingana n'imiliyoni 325 z'amadolari y'Amanyamerika. Dore ko Congo yo yari yarasabye asaga gato imiliyari 11 z'amadolari. Muri iyo nyandiko leta ya Uganda ivuga ko ihinyuza kandi gahakanya umwanzuro w'urwo rukiko rwafashe yuko hari amakosa igisirikare cya Uganda cyakoze ku butaka bwa Congo, ikanongeraho ko intego nyamukuru y'urwo rukiko mpuzamahanga ari ugufasha gukemura mu mahoro ibibazo mpuzamahanga. Akaba rero nka Uganda babona ko uru rukiko rutageze kuri iyo ntego hagati ya Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse no mu karere kose k'ibiyaga bigari. Okero Odiem, minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga, yatangarije Ijwi ry'Amerika bimwe mu bituma leta ya Uganda yumva ko umwanzuro w'urukiko utabaye mu butabera.
We tend to disagree with the judgment. One thing which the judgment seems to...
Ati, ntabwo twemeranye n'icyemezo cy'uru rukiko, hari ibintu byinshi rwirengagije. Mbere na mbere uru rukiko rwashatse kugaragaza ko Uganda ari cyo gihugu cyonyine cyari gifite abasirikare muri Congo icyo gihe, kandi ntabwo ari byo. Ikindi, urukiko rwasabye Repubulika ya Demokarasi ya Congo gutanga ibimenyetso simusiga birimo imibare y'abanyekongo bavuga ko bishwe n'igisirikare cya Uganda, umubare w'ibintu byononekaye hamwe n'ibindi. Ariko kugeza ubwo uru rukiko rwafatiye uwo mwanzuro, ubwo buhamya Congo ntabwo yari yakabutanze. Ikindi cyatubabaje ni uko mu mwanzuro w'urwo rukiko bavuga ko ingabo za Uganda zitabye mu bikorwa byo gufata abagore ku ngufu bitigeze bivugwaho mu ikubitiro ry'uru rubanza. Ibi ntabwo ari byo. Uyu minisitiri anavuga ko hari ibindi urukiko rwongeye mu byemezo rwarayirufashe bitari biri mu myanzuro yo mu wa 2005.
We have high respect for the International Court of Justice.
Ibyo ari byo byose twemererwa urukiko, nubwo tunizera ko icyo cyemezo rwafashe kitabaye mu butabera. ibi ntabwo bizatera ingaruka ku mubano wacu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tugiye gukomeza n'ibiganiro kuri iki kibazo nubwo hari iki cyemezo cy'urukiko kugira ngo dushake uburyo cyakemurwa biciye mu nzira ya diplomasi.
Ways and manners in which this matter can be resolved diplomatically.
Leta ya Uganda inavuga ko ibabajwe nuko iki cyemezo cy'urukiko mpuzamahanga gifashwe mu gihe ibihugu byombi birimo gutsimbataza umubano hagati yabyo, kandi Uganda kabirimo gufasha no gufatanya na Repubulika ya Kongo mu bijyanye n'amahoro y'icyo gihugu, kubaka imihanda hamwe no guteza imbere iby'ubucuruzi mu karere. Uganda isobanura ko kuba ariyo yonyine ikirwa urubanza ku byabaye muri Congo, kandi harabaye intambara yari irimo ibihugu bigera ku 8, ari uko Uganda yemera kandi akaba yubahiriza amahame mpuzamahanga bitandukanye n'ibindi bihugu byinshi byanga kubahiriza urwo rukiko. Nibutse ko Uganda yarezwe muri uru rukiko na Repubulika ya Demokarasi ya Congo kubera ibyaha byakozwe n'ingabo za Uganda muri icyo gihugu hagati ya 1998 na 2003. Ibihugu byombi byasabwe kugira ibiganiro mu rwego rwo gukemura icyo kibazo, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iza kongera kwitura urwo rukiko mu 2015 ivuga ko ibiganiro bitatanze umusaruro. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Amakuru aturuka mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba aravuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomorewe kwinjira muri uwo muryango byemejwe kuri uyu wa kane n'akanama k'abaminisitiri bashinzwe ibikorwa by'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba nyuma y'ibiganiro byasabwe n'abakuru b'ibihugu b'uwo muryango, akaba ari nabo bazemeza burundu mu nama yabo itaha kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibaye igihugu cya karindwi kigize uwo muryango. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubwiyongere bwa vuba habwe ibikorwa byo guhirika ubutegetsi ku mugabane wa Afrika bisaba kurushaho gusobanukirwa neza iki kibazo ubwacyo n'intandaro zacyo, mu gihe kuva mu myaka 20 ishize ihirikwa ry'ubutegetsi ryari ryaragabanutse cyane muri Afrika ugereranije n'indi myaka yabanje. Mu mwaka n'amezi atandatu ashize uyu mugabane wongeye kandi kwadukamo inkubiri zo guhirika ubutegetsi. Byinshi kuri iki kibazo n'imvano zacyo turabikurikira muri iyi nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika mugezweho na Themistocle Mutijima.
Umugabane wa Afrika waranzwe n'izamuka rikabije ry'ibikorwa byo guhirika ubutegetsi mu mwaka ushize w'2021 n'amezi atandatu asoza ya 2020, aho abakuru b'igisirikare bigaruriye ubutegetsi mu bihugu bya Burkina Faso, Sudani, Guinea, Chad na Mali. Nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryo muri Sudani mu kwa 10 kwa 2021, umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yabyise icyorezo cy'ihirikwa ry'ubutegetsi, abihuza n'ibihe byaranze Afurika muri uwo mwaka ndetse n'ihirikwa ry'ubutegetsi ryo mu kwezi kwa kabiri kwa 2021 ryabaye muri Myanmar. Ibyo yabisobanuye nk'imitegekere yaho bamwe mu bategetsi ba gisirikare biyumvisha ko bafite ubudahangarwa bwuzuye bwo kudahanwa ku buryo bakora icyo bashatse cyose kuko bizeye ko nta ngaruka bizabagiraho. Ihirikwa ry'ubutegetsi ryari ryaragiye rigabanuka cyane muri Afurika kuva mu myaka 20 ishize. Abashakashatsi Jonathan Powell wo muri kaminuza ya Central Florida na mugenzi we Creighton Thine wo muri kaminuza ya Kentucky zombi zo muri Amerika, mu bushakashatsi bwabo buboneka ku rubuga www.arresteddictatorship.com bugaragaza ko mu myaka 10 yabanjirije 2021 buri mwaka muri Afurika hagendaga habihirikwa ry'ubutegetsi rimwe gusa. Ibikorwa bya vuba byo gufata ubutegetsi ku ngufu muri Afurika rero byazamuye impungenge z'uko uyu mugabane ushobora gusubira inyuma mu rugendo warimo rwerekeza kuri demokarasi isesuye. Ugereranyije n'uko bihagaze ahandi ku isi, abashakashatsi Power na Fine bagaragaza ko mu bikorwa 486 byo kugerageza guhirika cyangwa se guhirika burundu ubutegetsi byabaye ku isi yose kuva mu 1950, Afurika yonyine yihariyemo 214. Umubare uri hejuru cyane w'ibindi bice by'isi, aho harimo ibikorwa 106 byarangiye ubutegetsi buhiritswe burundu. Powell yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibyo biterwa n'uko Afurika isa n'ifite myinshi mu mimerere itiza umurindi cyangwa ihuzwa kenshi n'ihirikwa ry'ubutegetsi. Yagize ati, ihirikwa ry'ubutegetsi rigenda rigarukira kenshi ku bihugu bikennye kurusha ibindi mu isi, kandi nk'ubu irya vuba aha nayo iri neza neza muri icyo cyiciro. Imibare itangazwa na banki y'isi y'uko ubukungu bw'ibihugu buhagaze igaragaza ko ibihugu bya Burkina Faso, Mali na Chad byose mu 2020 byagize umusaruro mbumbe w'imbere mu gihugu uri munsi ya miliyari 20 z'amadolari ya Amerika, mu gihe Sudani yo yagize urengaho gato miliyari 21. Uko zigereranya, umusaruro mbumbe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2020 wanganaga na tiriyari 20, bigira igihugu cya mbere ku isi gifite umusaruro mbumbe uri hejuru kurusha ibindi. Umushakashatsi Powell kandi agaragaza ko ibihugu bikunze kwibasirwa n'ibikorwa by'iterabwoba n'imvururu nabyo biba biri mu byago byinshi byo kuba mihirikwa ry'ubutegetsi, cyo kimwe n'ibihugu bifite abayobozi batemerwa cyane n'abaturage cyangwa se n'igisirikare. Uyu mushakashatsi kandi avuga ko mu gihe umugabane wa Afurika utakibona ihirikwa ry'ubutegetsi nk'ikibazo kiwugarije, akarere ka Sahel karimo ibihugu nka Burkina Faso, Mali, Chad na Sudani kakigaragaramo impamvu nyinshi zishobora kwerekeza kuguhirika ubutegetsi. Ubushakashatsi bwa Powell na Thain bugaragaza ko ku bihugu 54 bigize umugabane wa Afurika, 45 muri byo bimaze kubamo nibura igeragezwa rimwe ryo guhirika ubutegetsi uhereye mu 1950. Abo bashakashatsi bavuga ko ugabanyije uwo mubare ukita gusa ku bihugu aho iryo hirikwa ry'ubutegetsi ryashobotse, harimo naho abarikoze bamaranye ubutegetsi nibura iminsi 7, uwo mubare umanuka ukagera ku bihugu 36, bingana na 2/3 by'umubare w'ibihugu byose by'uyu mugabane. Abashakashatsi Powell na Thain mu nyandiko yabo basohoye mu kinyamakuru cyita ku nkuru z'ubushakashatsi cyitwa Journal of Peace Research basobanurira ikwa ry'ubutegetsi nk'ibikorwa bitemewe n'amategeko byo kugerageza gukuraho ubutegetsi inyubahiriza tegeko bwariho bikozwe n'igisirikare cyangwa se abandi bategetsi bakuru muri Leta. Aho kandi basobanura kwihirika ry'ubutegetsi rifatwa nk'iryageze ku ntego iyo ababuhiritse babumaranye nibura icyumweru kimwe. Ugendeye kuri iki gisobanuro, ubagenderewe mu ihirikwa ry'ubutegetsi ni ubutegetsi inyubahiriza tegeko bwariho kandi abarikora baba bafite aho bahuriye mu mitegekere n'ubutegetsi. Ahariko imyigaragambyo igerageza gukuraho guverinoma yose yariho ndetse iyobowe n'abantu badafite aho bahuriye n'ubutegetsi nk'inyeshyamba cyangwa se imyigaragambyo rusange y'abaturage ntirimo. Mu gihe bimwe mu bisobanuro by'ihirikwa ry'ubutegetsi bigarukiriza abarikora ku bategetsi mu gisirikare gusa, Powell na Thain bavuga ko kubigenza uko bishobora gutuma imibare y'ubushakashatsi ku ihirikwa ry'ubutegetsi ihengamira ku ryageze ku cyari kigamijwe gusa. Mu nyandiko yabo bagira bati, itangira ry'ibikorwa byo guhirika ubutegetsi akenshi hari ubwo rigirwamo uruhare n'umutegetsi wa gisivili wari usanzwe muri guverinoma w'ubwe, hanyuma uruhare rw'igisirikare rukazamo nyuma mu gufata icyemezo cya nyuma n'ibiryo hirikwa rigera ku cyari kigamijwe. Aha batanga urugero rw'ihirikwa ry'ubutegetsi ryakozwe na Mamadou Dia wari minisitiri w'intebe wa Senegal mu 1962, ariko rikaza gupfuba kubera ko atashoboye gutizwa umurindi n'igisirikare ngo kimushyigikire. Abahiri ku butegetsi kandi bigomba no kuba ari n'ibikoresho bya Leta yariho. Ibi nabyo bikuramo ihirikwa ry'ubutegetsi riba kenshi riyobowe n'ibihugu by'amahanga. Powell na Thain abatanga urugero rw'ihirikwa ry'uwari perezida wa Uganda Idi Amin mu 1979, bikozwe n'igisirikare cya Tanzania, bikavugwa ko ibyo bitabarwa nk'ihirikwa ry'ubutegetsi kubera ko ingabo z'amahanga arizo zari imbere mu kumukuraho. Mu bihugu bimaze kuba mihirikwa ry'ubutegetsi ryinshi, Sudani niyize imbere haba mu ryaburijwemo n'iryageze ku ntego, aho kuva mu 1950 iki gihugu kimaze kuba mihirikwa ry'ubutegetsi inshuro 17, nk'uko ubushakashatsi bwa Powell na Thain bubigaragaza. Muri izo nshuro 17 hageragejwe guhirika ubutegetsi muri Sudani, inshuro 6 zageze ku ntego ubutegetsi burahirikwa, habariwemo n'iheruka yo mu kwa 10 k'umwaka ushize. Nubwo Burkina Faso yabayemo igerageza ryo guhirika ubutegetsi inshuro nkeya muri icyo gihe cyose ugereranyije na Sudani, ifite umubare uri hejuru w'inshuro ihirikwa ry'ubutegetsi ryageze ku ntego n'izigera ku 8, habariwemo n'iriheruka ryo mu kwa mbere. Ku ihirikwa ry'ubutegetsi riheruka ryageze ku ntego, irindi hirika ry'ubutegetsi ryageze ku ntego muri Burkina Faso ryakozwe mu 1966, mu 1974, mu 1980, mu 1982, mu 1983, mu 1987 ndetse no mu 2014. Mu 2015 kandi aha muri Burkina Faso habaye igerageza ryo guhirika ubutegetsi. Nigeria ituwe kurusha ibindi bihugu byose bya Afurika yaranzwe n'amateka yo guhirika ubutegetsi nyuma y'ubwigenge yabonye mu 1960, aho igerageza ryo guhirika ubutegetsi ryabaye inshuro 8, harimo 6 tuzageze ku ntego. kuva mu 1999 ubutegetsi bwagiye buhererekanywa binyuze mu matora akozwe mu buryo bwa demokarasi kandi ibyo byafashije igihugu kwinjira mu bihe bishya by'ituze ryagutse kuruta handi muri Afurika y'uburengerazuba ndetse no mugabane wose
urakoze Temistocle mutijima mukdore umugani w'uyu munsi iyo shobuja agotomeye urafungura yafungura ukarumanga murangize icyumweru neza mwari kumwe na Veniste Nshimiyimana
nshuti mwese mukundira radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ryayo turashimiye kandi na Dieudonne Cyubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye Edi Rwema niwe yarabihagarariye mu kanya igice cya kabiri mu kibandanye n'abagenzi bacu baduteguriye ikiganiro cy'umuziki.